Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze mu biganiro byanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Desa se kandolar no musharabanti naje numvise desa se kandolar ah ndavuga reka ngende gukora ko kazi cyitse yo nanata naronze
ubu ntumwe makenyezi ntabigeme babarundi kazi bari bajyanywe mu bihugu by'abarabo bijejwe akazi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi barenga 800 nibo bajyanywe mu bihugu by'abarabu mu mwaka ushize wa 2016. Bamwe muri abo batashye baramugaye kubera amabi bakorewe, abandi baracyafungiranye muri ibyo bihugu. Ishyirahamwe ONRTC Uwe Ton Frère ryagize amaperereza kuri iki kibazo, risaba leta y'u Burundi gushyiraho itsinda ryigenga rirwanya icuruzwa ry'abantu nk'uko yabyiyemeje mu 2014. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Heroje Birika neza adufitiye inkuru irambuye.
Bose hamwe abakenyezi n'abigeme batwawe mu bihugu by'Abarabu na 884 mu mwaka w'2016 bonyene nk'uko biri mu cegeranyo ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ONRCT Uwe Ton Frère mu Gifaransa kivyerekana. Maître Prime Mbaruke atwaye iryo shyirahamwe mugabo avuga ko ibitigiri vy'abari ari umurengera.
Abariyo bobo bashika ibihumbi n'ibihumbi kuko abo twavuze nabo gusa twashoboye gutohoza ko tukamenya badandajwe mu mwaka umwe gusa 2016.
Mubagiye muri uwo mwaka harimo uwo mukenyezi w'imyaka 31 w'abana babiri.
Bambwiye ngende gukora akazi ko gutekera ba universitaire we amarongo nka marongo niyo azotwica twebwe abakuru. $250 niko n'uwo mushahara bambwiye. Naje numvise $250 ah ndavuga reka ngende gukora ko kazi cyitse yo nanata naronze je ibana uyu muntu ibaye ko aragenda mu hariya muri ya manaje wari kijuju walai kubera akazi kariya ni esclave kwa na kujyama no kujyara umwanya nibashaka kuguha injya ibana ukabona ngende bako barajya
twetse kwicishwa kigoyi. Uwo mukenyezi ntiyakoze akazi yabwiwe n'ishirahamwe ryamukuye mu Burundi
mu gitondo kuva mu gitondo masaa 2 bura paka mu ijoro saa 8 ijoro utarajyama na yani na mwanya ushobora kuguma utakoze akazi yoshobora kusesa amazi kubera gusa ubandanye gukora akazi kubera gusa nurenga umwanya wo kuguruka ari umwanya amaraso akava mu mazuru ndamubwiye mabuze ndamubwira agenda ndarushe akambwira gusa afata umwana urushe usha kuruhe usha kureke akazi uragakora
nubwo yatawe mu ibarabara akamara iminsi birayerera atazi yaja imbere yo kuronka abatanzania n'abanyarwanda bamwetse umurundi yamugejeje kubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwa Kuwait aho yamaze indwi zibiri bakamufasha kuronka ivyangombwa ziwe kuko yari yavyatswe yitwa ko ari mubagize amahirwe
muri abo bari hariya muri Oman na Arabie Saoudite baramushurashuza ku buryo babanza kumuha ibiyayura mutwe bakamushurashuza atumva kandi nabo bari ko baramushurashuza nabo ne baba binyoye ucyo rero ugasanga rero arasinzikarijwe ubuzima bimwe bikomeye abitwa abana nabo no kuvuga batarakwiza imyaka 18 bashobora kuba kinishimwe bita pornography hamikini naco bashobora kubakoresha kubagurisha imba by'umubiri uramafigo uramahaha uri mitima n'igitigu hariho kandi n'ibyo bakoresha byerekeye ibikorwa biruhisha bakamukoropesha nk'etage y'amagorofa nka 6 cyangwa 8 ari umwe kandi akabikora misi yose agatema n'ivyatsi kongera kugira n'isuku y'umwana ibintu nk'ibyo usanga rero birabaje cyane
ivyo metre mbaruke yavuga abifitiye ubuhamya
mu kwezi kw'11 kwarakiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura umwigeme ashika rero ku kibuga c'indege ca Bujumbura atavuga mbere ndavuga nti amugaye mwe bita kuba umukehabwenge paralizi kubera amabi yakore muri ico gihugu yajanye n'ubushurashuzi buteye ubwoba bukabije kuko nibwo bwamutumye mbere aza yasinzikarije ubuzima kaza atavuga
kubwizo ngaruka mbizi irindwe umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yari yumviriye imigambi yabibwiye abakenguza amateka mu ndwi heze areme nyamitwe
Les stratégies qu'on envisage, c'est d'entrer en contact avec les ministères de l'étranger, avec lesquels nous sommes en permanente communication.
Nzira turi ko turiyumvira no kuvugana n'abajejwe imigenderanire muri ivyo bihugu kugira ngo turunge ikintumwa itahukana abantu benshi bashoboka. Intamba midufisa ha ntabanga ririmwo n'ubukene bw'uburyo. Sinibaza ko ambasade yacu ifise uburyo bwo gufatira indege abayitura bose. Tuvuge ko abantu nka 30 cyangwa 40 bayituye itikimwe na madorari 1000. Alors,
un billet d'avion coûtant en moyenne 1000 dollars, vous faites le compte.
Ariko hari bindi leta yiyemeje amashyirahamwe yigenga isaba gukora.
Dusaba leta no musi yuko yogerageza gushyiraho mu ngiro bitekereje n'itegeko rigwanyagurudaraza rw'abantu kuko mu ngingo yaryo y'iryo tegeko ingingo yindwi n'umunani rirategekanya neza yuko leta izoshyiraho umugwi w'igihugu wigenga uzobujejwe kugwanya urudandaza rw'abantu kandi twe turiteguye gufasha leta muri ico gikorwa ariko kandi mu kigabane cya gatanu cy'iryo tegeko nyine turiko turavuga kiravuga neza yuko abakozwe ku urudandaza rw'abantu abo bigeme n'abagore bazoshobora gukingirwa mbere gutahukanwa
uko biri kose leta ntiyishimiye urudandazwa rw'abene Burundi.
L'un des sentiments en tout cas que moi je connais c'est que le Burundi est listé très régulièrement par
igihano kimwe mu byonzi nuko Burundi buri ku rutonde rw'ibihugu bikorwa mu rudandazwa rw'abantu mu karere bivugwa kenshi n'ubushikiranganje bw'imigendane ya Amerika n'andi makungu. Ntibiduhimbara Burundi buri mu bihugu bifise amategeko meza yanditse ari ikibazo nyamukuru byakoze iki mu gipolisi n'ubutungane bakora iki. Kumwaka kumwaka ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe agwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu ku isi yose zerekana ko rwinjiza n'imiburiburi amamiliyari 32 y'amadolari y'Abanyamerika. Eroje buri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika birakomeje nkuko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yabitangaje mu cyegeranyo cyaryo cy'umwaka 2016. Igitundu cyahitanye abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 800 ku isi yose. OMS ivuga kandi ko abantu bagera kuri miliyoni 10 bandura igituntu buri mwaka ku isi. Muri raporo ya OMS y'uwo mwaka wa 2016, ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda bivugwamo ko byari bifite abantu 12,666 bari barwaye igituntu mu 2015 byombi hamwe. Gusuzuma indwara y'igituntu biragoye kandi bifata igihe. Umwigeme Kamariza Mireille ashobora kubona uburyo bwo kubyihutisha kubinyarutsa nk'uko bivuga mu Kirundi. Arimo harabikoraho ubushakashatsi muri kaminuza ya Stanford muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umwigeme Kamariza haratangira asobanura impamvu yatumye agira igitekerezo cyo gukora ubwo bushakashatsi.
Iburundi no mu bindi bihugu biherereye hari iwacu, igituntu ni indwara igikomeye ariko itavugwa cyane. Urabona sida abantu barayivuga kenshi kenshi na malaria. Ariko igituntu nikivugwa cyane nk'izo zindi ndwara.
None se ni ukubera ko baba bavuga se yuko indwara y'igituntu ari indwara y'abakene, bikaba ariyo mpamvu itavugwa cyane?
Nibyo, birashoboka ko ari ibyo. Kubera abantu b'abakene niho kenshi usanga badashoboye guhambya umuganga. Nimba naho bahambije umuganga kenshi ugaca usanga umuganga ntashoboye kubisobanura yuko yarwaye igituntu. Ariko cyane cyane ingorane ni uko nta miti ihari ivura neza igaheza igituntu. Kenshi abayigwaye igituntu iragaruka. Rero abo bantu badafite uburyo bwo gushobora kwa muganga bagasanga babananije bagwaye babanzikiza abandi.
Muri ubwo bushakashatsi ukora bwo gusuzuma, watubwiraho muri makeya uko byifashe?
Ego jewe ndi muri doktora ino bayita PhD rero ibyo bisigura nuko mara imyaka ndiko ndanonosora ubushakashatsi bw'igituntu n'ingene igwaza abantu rero tubaye kumenya ingene igwaza abantu dushobora no guhinyuza ingene dushobora kuyivuza mu bantu rero nizo ndimwo
ubu ngubu gusuzuma igituntu birakorwa hanyuma we igishyashya uzanye n'iki gishyashya urimo ukora ubushakashatsi unonosora n'iki
urumva ugusuzuma kw'igituntu kurahari ubu unye ariko uko kuntu abaganga n'abandi bakozi bakoresha bwananosowe haciye imyaka ijana kera cyane rwose urumva n'ibintu ukuntu ibyo nita metode technology dukoresha ubu unye ni ibintu bya kera indwara igituntu haciye imyaka myinshi yarashoboye kumenya ingene iyobeza abantu kugira ntibayitore rero jewe nzanye ubundi buryo bushasha bita moderne bushasha bushobora gusobanura neza ugatora igituntu aho biri bashobora gufasha abaganga kumenya n'ingoga uwo munsi nyine ko abantu barwaye igituntu cyangwa batarwaye igituntu
uyu munsi nshobora kujya kwa muganga n'ubwo buryo bwawe bagahita bamenya ko ndwaye igituntu naho nuko nkirwaye nuko kimeze
urumva iyo abantu bakoresha kiture ni ukuvuga baragerageza bafata umwanya kugira barabe nimba icyo gituntu gishobora gukura bigaca bifata nk'amezi abiri jewe icyo noyita ni poduwi wanje ishobora gutuma umuntu abona yuko ufite igituntu mu minota 30 ubwo nyine urumva rero ari umuntu yarinze kuva kure aja kwa muganga kugira agire amatesti narinda kurindira amasemene n'amezi kugira ngo ashobore kumenya inyishu baca bamuhereza inyishu uwo munsi nyine
uwo ni umwigeme Kamariza Mireille umurundikazi wiga muri kaminuza ya Stanford muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ku bushakashatsi arimo gukora bwo kwihutisha ibipimo by'indwara y'igituntu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nshuti turi kumwe ubu murumva radio ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu noneho ni ikiganiro ntorereka zoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorereka zoza
wumviriza ntorereka zoza
erega mwarasizo ntorereka zoza
ntorereka zoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorereka zoza
ntorereka zoza
ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorereka zoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika
muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanzarake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mere iwafu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkaba ndumukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkaba ndongo yishyiramwe impareke muri ikomeye nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbi kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkaba ndiboneza muri mukenyezi menye nyanzarake
abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niwe bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwebwe nk'abagabo muri ko muravyitegereza mubivuga gute
twebwe tubivuga ko turabishigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuza no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonyemo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
aba bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwe ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana mumaze gukora
ego meturafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturorero twabakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro twabakenyezi baba barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpawe na Jacqueline mukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubereka imutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ivyo natwe biraturemeshe kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye bakavuga ati mbega babakenyezi bimbo neza n'umunsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye babakenyezi nitwemera nimubaza nibaje abakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mudutuma ibishinga ntahe abaza gushinga igishinga ntahe twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
Igikorwa cha kenyezi mu gutatwa matati y'amatongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mye cyoba zibangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyirahamwe ntacombona abo bakenyezi n'ukupfa barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi no kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari byo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe ahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamye turafise nk'aho inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara kebyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atara yabo ugasanga umuntu asuye kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri aguma nayo akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu aguma nayo umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza ake gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere byabyaratoye umuti yatabara abo bantu
nimuvuze ngo nakabwika abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakabwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafite n'amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubu urengira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aje gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo n'umukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse n'igitse cyayo yaronse
yaronse amajwi angana iki gajake
narose amajwi 930 uwa kabiri wanje nawe acaronka amajanane na 68
yarumugabo
no kuvuga rero ngaha ibitanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mu tukuko twatwe twose tuzanye no mukibano ari mu bizanye n'ubutose masira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutambwe mubaza twebwe mwibimbira ko twokora iki cyangwa se twosikiriza niki nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
tabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubutiriko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwa iki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahita nk'abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intambamye z'igikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuruka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byongera igihugu
ari cyo kugagajakira
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
nibagora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpagano yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita abakino kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizoma nande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Cyose cyo rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tukaba dushimiye mwese rero kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rashad Smith afatanije na Faisal Gebreyeho ubwo rero kuri mikoro mukamwe ari kumwe nange Eugenie Mukankusi nongera kubashimira byimazeyo kuba mukurikira ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika birakomeje kandi ntimuze gucikwa n'andi makuru isamo ya nigice mugira ibihe byiza.